Tashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi magiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ituka cha politika ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ecclesia Catholica biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye za paroisse yose yegukira Ecclesia Catholica mu Burundi. Inama ya Episcopi Catholica iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene Burundi bwifashe mu bisata nkuramutima bitandukanye. Mu vya Episcopi Catholica bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze kurwanya kudahana kwihanganiranira mu vya politike kubahiriza agateka kazi na muntu gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye kunagura igisata c'ubutunzi amafaranga y'agaciro n'ibindi muri sanga no munsi rero twatumiye musenyeri mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diocese nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi akaba yarigeze no gutwara inama ya Episcopi Catholica muri ico gihugu kiguriyemwo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire ni nararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze byongera nadufasha no gutahura uko Ecclesia Catholica igwije gukorana na leta kuneza ikibano na Venetro tudasize inyuma ico Ecclesia Catholica igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane turagize bwake turagize miriwe mwebwe mwese mwiko murakurikirana kino kiganiro ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze musenye mukanya narimvuze ko muri nararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega musenye.
Ya karuhuko kizabukuru nyene gatangura gutera ubunebwe ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije nuko kandi mfise umugwi w'abakristu nita umuryango w'abuzuriza amana. Umuryango w'abuzuriza amana nkawushyiramo amashami atatu amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo hakabamo ishami irye babikira hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko ndayiragijwe bampamagaye mu butumwa bwo gutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyanjye guhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagaheza kakamba karyuko gusenga cyane cyane
mukabo
bose bangiriye neza
mu gusenga muraza muradushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfubyi iyo tuvuze impfubyi haba harimo iz'intambara haba harimo impfubyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko hajya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwira ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva ku ya myaka mwinjira muri Ekleziya Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina turafise utuka twinshi cyanje utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya haryo azoturushishi azoturusha igihagararo zewe nabanye n'abanye politike ngira ngo 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze wanje honyene ku mubanyi ntagende kururiya wundi wo kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo jewe nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye. Dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique, ikaze nawe dusangire ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza ndinda baramutse. Mwerewe wa Zambia mwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe.
Akabazo ahubwo na nungo ka akabazo ahubwo na chanka hanini nange cyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye. Cyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira butandukanye butundi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu kwitangira kuko byose ni byacu nta kuvuga ngo bariya ngo biherekanye bonyine cyangwa abana bo biherekanye bonyine ni nabo batukungurana ibitekerezo nk'uko umuntu umwe ari we apake ikintu akakiherekanya wenyine usanga nta kintu ari kushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules, nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwinga bw'ivyuma abadiko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi byo bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakwiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari.
Kuvuganje amacakubiri y'ubwoko azanwa nicyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyihereza ko jewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi kabagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo niko rero kugenda gutora mwene wacu cyangwa umubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi bigacha iburudubi abandi bakabona yuko ari umugwari ya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuri ya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba baramaca kubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro ya y'uburyarya buri mu Burundi eka nibwira ko nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata nk'abatu badutekereye ata manoti badutekere badusasiye n'ukurida akaguma ngaho none rero ndazi neza yuko twuramuka dutegereye yuko ibyo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose n'ukuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu uboneka
hama utwo tunenge dutanduka kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda nibaraba abanyagihugu abakristo bariko bara habonera makuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mu bivuga kwiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nk'ico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi nta kumwiteranya ko niho rero je nugira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye by'ukugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bizira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tuvyipfuza cyo koroha maze ibigoranye by'ukuri bigaheza bikarondererwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ingene amasumo yama ari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nanjye mpakeneye nkuko nanjye mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo two dufise nicyo gituma rero nicyo cyoheza kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira iyo mipaka barugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Uherereka Olivier?
Ndio merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Bujumbura. Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana. Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba.
Ego.
Ikibazo cyanje kihagaze uko. Ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe. Oko gwiki ni giki yofasha leta ya kinogihe uburyo urabona imipaka ya rugawe ibyitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu duteze urigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira imwumve kuko bisanzwe tuzi yuko ari n'umwesikoti mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyahejeje gutanga impanuro ga Olivier bava umusubiza inyuma reka ndagutumije
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbereje kubivuga, nibwira yuko ikiganiro ciza coza hagati yabo badutwara ati Rwanda n'abi Burundi ndendumva yuko twoshobora gushika kunyishi nziza kunyishi nziza yego muri kahise turashobora kuba twara twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro ciza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rujya ruti nanjye niyugare maze twe ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yoteka u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa i Burundi ngo arushire hariya ngo vambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukaba kwiza gusumba.
Musenyeri muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda harabari Mahama harabari muri Tanzania zanduta na zande kiriya kibazo coco mukivuga kwikice impunzi z'abarundi gikwiye gukogwa n'icahe kugira ngo batekanigwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
Nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye hirya y'ejo n'umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ari Mahama narababonye nuko aho zanduta za mtabila naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu burya aho wavukiye emwe hamagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'u Burundi nyene ni habe uwo mutima uku kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye nibahave baza ba biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abari ku baratwara igomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe ihama imeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhemba bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu hirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa gusa nk'ubwo turungitse mu makambi cyanjye buratandukanye
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari ndongozi ariko rero naho bari ndongozi nabo nyene sibiko ko byukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ku gukunda Burundi n'acho gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboye kuzana amahoro ariko ndanze neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibyararenzwe ko nibanze risubizwe mu buryo jewele nkagira nti no kuri urwo rugero ntihabuze uburyo bwo gushika ku cyiyumviro cyiza ku cyiyumviro cyotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nko mu 2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira ukundi kuburagizwa icyakora icyo yipfuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama ugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe biguheza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe ntikumugirira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi
murakoze cyane ku nyishu zanyu turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze ku ijugi Amerika uherereye hama akabazo kawe kwa Musenyeri Mukuru Simoni Ntamwana urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza
uburenganzira
muduge kwijambo umusenyeri
uburenganzira twebwe eklezia gatolika dufise bw'uguhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe kimwe turimo ngo tubakibure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twoba tubarusha inguvu z'uko badakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe uburenganzira dufise si n'ubwacu uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe we gakwavu ushoboye gukurikiza ni rya teka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvunira akaguhe twebwe ntituja kumupfunga ntituja kumurega ahandi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya uwe n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo eklezia gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose
urakoze imbere yuko muca mwishura kuri
kanyagwano zindi
yego
nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda arakebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama afatiye kuki iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu nta bindi twishimbirije
murakoze cyane hama gamusenyeri sinzi ko murabyumva hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politike mvuzemo ni eklezia katolika muri rusanga umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi muravyibuka urababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukebura niko bafata nko kwivanga muri politike canke politike irajamwe mu vyerekeye kugarura intama z'Imana
nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu nta buzima bw'umuntu nabumwe na ruhande na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye mashavirano y'ubuzima ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi gutunganiriza abantu mu byabo byose nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye nuko biba mbere biriko bironona politike nuko biba biriko biratukisha politike erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cyononekara bwa buryo bwo kwihenda umuntu abagomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi bose antegere neza na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana none umukama Yesu Kristo siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese none abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora duheze tunume ntibyoshoboka
murakoze twakire Didier ku murongo wa telefone wundi Didier ikaze ku ijuru ry'Amerika aho uherereye hama kabazo kawe
murakoze boshe ndabuhaye mwiriwe kandi ndahimwe cyane gose nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana ndahimbawe gose no kumva mwashoboye kumutumira sindaguteba ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngahanye mbere nshima n'inama yabo ibahuza impanuro bama batanga izo tutazikurikira cyane gose nyine cyubahiro Musenyeri Simoni nta mwana hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru hariho kimwe yavuze umuryango w'abihebeye Imana harimo abafurera abasaseredoti ababikira mbere n'abakristu barayiko ibyo ndabikurikira gose yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira ikibazo cyanje hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira banki kumenya kahise irya CVR ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyo mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho umukame ufashije gutora bamufashe ubwo butumwa hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'irya CVR ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni nta mwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira ahantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo nshaka kumenya niba hari icyo baheza bagafashanya n'uyu mu gusevera
urakoze cyane Didier ubwire umunsi mwiza Musenyeri Simoni nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye Imana uvanzemo abapatri afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu cipfuzo cyagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabubu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyu mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira
ukuri nukure kuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira no kugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhezeje kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukure kuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwamvyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyane kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba nabonye ibyagiye biraba nk'93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakartiye arugaye Ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri igihonyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabo kubahwa nabo kugirira neza ariko twebwe abuzuriza mana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya niturinda kuja muri kuja gutondana ibyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisabira ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe byatwe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuruzo kuyamiriza ikiringo cha gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko Abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'Uburundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kiriya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacari cakindi nyene canke vyarahindutse bivanye n'igihe
yajewe n'ukuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana ndashaka ariho mbere yuko n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 2015 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nk'uku kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro ndakwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye eka ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tujya gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe si kuvuga yuko byari mu kuri oya twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato ikeza kaje kujyana n'uko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari babyiteze.
Musenyeri mukuru Simoni Ntamwana, turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro, ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhede kubategetsi gushika ku kuba nyagihugu tugaca muri za mpunzi nabihebe imana nakahe
emuje mbona ari jambo rimwe yemwe mbona ari jambo rimwe nogumako kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyarizo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza. Murakoze cyane cyuko bya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni Ntamwana, twibutsa ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri ku mugwa mukuru ya politike y'u Burundi mukaba mwarigeze no gutwara inama y'Episkopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mu mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega cyangwa i Vatikano aho muri turiko turayagira muzeho twitabe nk'uko mwabikoze no munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira akaruhuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego. Akarino ngaha rero nshuti bakunzi bije rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandikiye kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya n'amatelefoni yagera duciramo muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza bwisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma. Nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta. Twese tubikebanuriye tuyipfuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera makuru ari imbere.